Kirundi culture amakuru mu Kirundi
turabaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoro wa rugenekerezo rya 15 ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 aya hanini akabashimikiye kuri ibi bikuru bikuru. Mu manuko bw'u Burundi haravugwa inzoga zihafatirwa zitemewe n'amategeko, aho ni nk'imakamba hafashwe izo mu bwoko bwa musere zikugwa mu gihugu kibanyi cya Tanzania zafashwe kuri uyu wa mbere. Mu Rutana naho abagabo bagera kuri batatu bafatanywe Kanyanga ikwe muri icyo gihugu nyene cya Tanzania banaciriwe urubanza na sentare ikukira iyo ntara kuri uyu wa mbere nyene. Muri aya makuru y'uyu munsi kandi turanaja kubabwira ibijyanye n'uburimyi, aho ni nk'igitegwa cy'ipampa abarimyi bacu na ku giciro cy'amafaranga 900 bagurirwa ko na leta ku kiro atacyo gifasha kubera ibiciro ku bindi bidandazwa ku isoko muri iki gihe byaduze bagasaba kwa ayo mafaranga yoduzwa. Na mu Ruyigi mu buseruko bw'igihugu ho ntibasaba ibyiduzwa by'amafaranga nyabuna basaba ko hote bakaboneka imivyaro y'ibitoki irindi ngwara ibangamiye icyo gitegwa araheze imyaka irenga itatu. Abajejwe iby'uburimyi muri iyo ntara basaba barimyi kuba baratenyenya. Tunabafitire inkuru ijyanye n'iby'amagara y'abantu nk'uko byama iminsi yose ya kabiri, umunsi tukavuga ku buvuzi bw'indwara zo mu mutwe ku bantu. Ibyo byose nibyo muja kumva muri aya makuru ahagarariwe na Matiyabo na Yesu mu buhinga bw'ibyuma ijuni odiro nkejimana mu kanya mu yarambuye
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe. Amakarata arenga gato 15 y'ibinyobwa byo mu bwoko bwa Musteri ndende nabirarenga kwa macupa hafi 18 mu bwoko bwa Musteri boke byose birikiwe utumangu canke vinyete byo mu gihugu kibanyi cha Tanzania nivyo byafashwe kuri uyu wa mbere mwisa kwa ryakozwe n'igipolisi ryabereye ku bunywero bugera kuri butatu ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Amakuru dukura muri ico gice avuga ko ibyo binyobwa byaheza bikanyobwa ku 12,000 ku icupa rya Musteri ndende n'8,000 kuri boke. Izo nzoga zafashwe zikaba ziri mu minwe y'igipolisi ahi Makamba nyene. Tukivuga ibijanye n'inzoga zikurishwa zitemewe n'amategeko aho nyene mu manuko bw'igihugu mu ntara ya Rutana hari abagabo batatu bakiriwe imanza zikibiriraho na sentare nkuru iyo ntara kuri uyu wa mbere bagiwe n'icyaha cyo mu bikorwa n'idandazwa ry'inzoga ya Kanyanga itemewe n'amategeko bavana muri icyo gihugu cya Tanzania nyene. Abo bagabo batatu bakaba bahanishijwe gufungwa imyaka iri hagati y'itanu n'umwaka umwe hamwe n'ihadabu y'amafaranga 500,000 y'amarundi umwe umwe. Imerasi uwayifatanywe muri abo ikaba yasubijwe sosumishirahamwe rihingura isukari na ikinga yafatiwe muri urwo rudandazwa iri mu minwe ya leta, aho Kanyanga yafashwe na yose yababa ibido 8 ikaba yarashweshwe. Izi nkuru zose tukazikesha mugenzi wacu Serge Sindayiga yakorera mu manuko bw'igihugu. Mu bijanye n'ingenzi ingenzi n'abanyamyuga bakorera mu iratiro rya Karanga k'Ibujumbura Mize Viva bavuga ko batewe impungenge n'umutekano w'ibikoko bihororewe muri kino gihe cisanurwa ry'iryo ratiro nyene hakomejwe ibikorwa n'ibirori bivuzwe urwamo kubwabo bitajana no kubaho kw'ibyo binyabuzima. Mu kiringo kiriko kiraba mu mwaka ibikorwa byo gusubira mu ico kigo gitanguye abahakorera baremeza ko ingenzi ziyongereye ariko zikabizije mu manza gusumba kugendera iby'akaranga n'ibyo bikoko nyene. Ni mu gihe ubuyobozi bukuru bujejwe iby'abamukera rugendo bwaheruka kumenyesha ko ivyo ataco bitwaye Norisi Nduwimana.
Ikibanza gisanzwe kibamwe ibikoko muri iryo ratiro naco nticasigaye inyuma mu bice biriko biratunganywa gushasha nkuko twabibabwiye mu makuru yacu kuri uyu wa mbere, ariko kubera hafi yaho biba ariko hatunganywa ikindi kibanza cyo kwidagaduriramo n'ibiruri by'imanza bibisa n'ibidaho muri zingenzi kuko ku minsi ya gatandatu n'Uwimana rwa mu ruhumvikana rushobora kubangamira ibyo binyabuzima. Uyu munyamyuga ari mu mari barigijwe kuri yaho biba ati yo biba bikunda biba byaratorotse
kubera bijya biziki byinshi urazi koko bishaka ahantu hatekanye bana kwa gatandatu hanyine nuko nyene biboshe nyene bicungere ahantu yabari nka nk'ibyidegende biba byarirutse. Erega nuko dushira ino bavuga tureke gutera induru ibikoko niho baciye badusumikira ino rero urabona ngaha haratekanye.
Ku ruhande rw'ingenzi twahasanze Venance Irankunda muyabaga amaze imyaka ibiri atanguye kugendera iryo ratiro abona ko ibi bitabereye
n'ibinezererwa no kumva muru rero cyo gituma nkanzirya mafu zino sahaze cyokoma kazumvise ibiradio ko nzitekane kwa mutwe ziko zumve kwa mugo bintu by'ibindi
uko biri kose ingenzi zihagendera uzari yongereye naho bidashimwa n'abanyamyuga bari biteze impinduka kwisubirwamo gico kibanza ciratiro hambavu impunge nge kubikoko bihatungiwe abo bashikiriza ko abahagendera bazanwa na bya biruri gusumba bya karanga ariko gusaba ugwego rwa leta rujejwe bikogwa kubikurikiranira hagufi kuneza y'ibya karanga
ingenzi ziri yongera reko niziza zirabiri by'iwacu kesha
ziza kubiri
ziza kwirabiri bikintu biba byahabereye atwekesha atari nk'abazungu baruye ngahe wacu bati cyane bagira ibintu bibikwera
twakuye kuri telefone umuyobozi mukuru ajejwe gisata caba mukera rugendo mu bushikiranganje bujejwe by'ingenzi kugira tumenye ingene ibirori bibera muri ico kibanza bibwirizwa kubangabanganwa n'ibyari bisanzwe bigendegwa muri iryo ratiro hatubwira ko afatiriwe ariko mu ntango y'ibikogwa Jacques Bigirimana yari yabwiye abamenyesha makuru ku icote y'ubwo ibyo bikoko uba nk'ugwamo gw'ibisasu biturika ariko atari ugwamo gw'ababyina n'abaririmba mu birori ubusumba sumbane mu igendegwa y'ibyo bibanza bibiri kandi burabonekera no mu biciro kuko aho batunganirizwa ibirori mu minsi soze rindwi hari mu minwe y'umugwiza atunga yigenga hashobora kurishwa amafaranga 70,000 ku mugwi w'abantu umwe uza kuhifotoreza mu gihe hatungiwe bya bikoko hagendegwa ibisanzwe ku bw'ingenzi twahasanze umurundo umwe ashobora kuhinjira arisha amafaranga 10,000 by'amarundi
Radio Indundi Culture
Aya makuru yacu murashobora kuyumva kuri FM mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi kuri 99.9 mu bijanye n'uburimyi abarinyi b'igitegwa cipampa mu ntara ya Bujumbura barasaba ko igiciro kuri icyo gitegwa cyo kongererezwa kikava ku mafaranga 190 y'amarundi bagurirwa ko ku kilo ibyo barimyi bakaba bisaba bafatiye ku iduga ry'ibiciro by'ibindi byankenegwa muri kino gihe haraheze imyaka hafi ibiri igiciro kuri icyo gitegwa kidugijwe kiva ku mafaranga 600 gishirwa kugicira abarimyi bagurirwa ko muri iki gihe Ahmed Mugisha yimenyereza hano kuri Radio Indundi kiritira tugire ku muriri
nabana nababwetsi bane muze muraza kurabaho ndimira namwe muduhakurikirane muguma muri me gitegwa cipampa
naho bamwe muri abo barimyi barota kukiraga abana babo abarimyi b'igitegwa cipampa muri bimwe mu bice by'intara ya Bujumbura bavuga ko gushika ubu badashimishwa n'igiciro bagurirwa ko umwimbo w'ico gitegwa
umwaka baratugurira 108 urumva karakamara amaza mu bisanzwe twebwe abarimyi uri kurakora nkubi njya zarazimbye ikiro cy'ibiharage ubu ni noti ya bingahe ya 4 kiro cy'umuceri noti ya 5.5 ukacubona natwe bari kwatugururira 108 abandi 99,000 ivyo nakamara amaza gose byiza twari dukwiye kuva ku ico gihumbi tugatuma tugera ni kuri 2.5 tegwa cipama kiragoye gukorera
kubgabo barimyi ibyo bishobora kuba biri mu byatumye kandi muri no myaka ico gitegwa gisa n'ikititabgaho hambavu y'igiciro bavuga ko ari gito bidogera kandi ko amafaranga yabo bayaronka batevye iyo baguri uwo mwimbo
urabona ubunyi pampa niri kivumye cyane kari wasanga intara yose yuzuye ipampa kuko bakari baragitaho kari mu kutugurira batugurira n'ingoga bakaduha amahera abona ariko uwunye warishoye mu kwezi kwindwi nka amahera mu kw'icyenda mu kw'icumi hari n'igihe hagera ni mu kw'icumi na rimwe amahera tutarayaronka ibyo tubyakira nabi ntabwo tubyakira neza kuko urumurimyi wamaze kurimuvuga ati ndondere inoti inoza y'agafaranga ngurikaye ngurikaramu hama umwana agende atonde ku ishuri
nahabo barimye bigitegwa cipampa basaba ko igiciro cyo kongerezwa mu mwaka w'ibihumbi 2023 ishyirahamwe kojeru ko rikurikirana ico gitegwa ryatangaje ko ritegekanya kuduza igiciro kuri ico kidandazwa mu myaka iri imbere ico giciro ariko cavuye ku mafaranga 600 cagurwa ko mu mwaka w'ibihumbi 2019 gishirwa ku mafaranga 900 uyo mwaka
tukivuga ibijanye n'uburimyi nyene ingwara ruhonya bitokira bandanya kubangamira imirima y'ibitoke mu mitumba itandukanye intara ya Ruyigi abaho bavuga ko imyaka itatu iheze yibonekeza hatari hake ibyo bigatuma abarimyi babandanya kubura icyo bikora ko mu gihe cyo gitegwa cyabafasha mu bijanye no kuronka mikoro abanyaruyigi n'ubu babandanya gusaba ko buboneka iyindi mibyaro y'ibitoki irindi iyo ndwara ubuyobozi bujejwe ibijanye n'uburimyi aho mu Ruyigi bukemeza ko ivyo ndwara ruhonya bitoke bubizi bugahamagarira abarimyi kuja bararandura igitoke kigwaye mu kurindira ko buboneka imibyaro mishasha Kristo arizera Imana
Haraizi kilingo chini ya kitatu, muri onhara hii wanekeza indwara ya ruhonya bitoki, au varimnyi, pavuwa kuyo ndwara, imaze kufati bitoki, itangula kuma kumitoto.
Bitoki, haraizi mnya kitatu mbonye, ongwari teramo bistahira. Eee, bitoki, ugasanga gire kumutoto, hehe, juru uuma, kutinda kishikemo, ni matima kiliko kiruma kushika mngiteki.
Jemu haje mngitongo ndavye. Bitoki byose byumye.
Abarimyi bavuga ko bamaze kubona iyo ndwara bahitamo guca barandura bitoke babonye ko byafashwe n'indwara nk'uko uwo murimyi abivuga.
Ico dukora natwe duca dutemagura tugakura mu ico kigwaye ibikomeye bigakomera mugabe bikaguma bitahira abandanya bigwara ukebuke ingundu yatse gose naho gacuzizura canke ivyo bitoke by'imihu byose ugasanga byapfuye mugabe ukaze bakoresha kubizura gacu hagumiza uko nyene kugira uzose gutera habanjije kuruhuka
ahubwo dushafata intumbero kubibomagura byose ndabistaga Maskarahira nyine dere
ikindi kibazo abo barimye bavuga nuko inzoga zikogwa mu bitoke zaciye zizimba tumwe nuko umwimbo w'ibitoke utakiboneka nkuko vyahora
oya rugira kanuvira gute toke byabuze bitakiboneka vyagwaye byose kandi nuko rubetero nago rugacya usanga rurazimbye
Ubu biragoye nyine kuko igitoke cyaraduze nk'inshuro 10 ugereranije no mu myaka yahera.
Abo barimye basaba abafundi b'indimo gukurikirana iyo ndwara imaze igihe yibonekeza kugira hatogwe umuti.
Wibaza yuko by'ukuri bakwigisha nk'abo bafundi b'indimo. Nimba ari imiti babona yuko bashaka kuvura ico gitegwa bakadushikira byoroshe atangorane cyangwa bakaraba ingene bo bidufashamwe kugira ngo ico gitoke ntigipfe gose.
Twakuye umuyobozi mu vyajejwe harimo burimye muri iyo ntara ya Ruyigi Renovasi muzeye ntakana kwiyo ndwara ihari ariko ahamagarira abo barimye kwijukira gutera imivyaro mishasha y'ibitoke irindi yo ndwara hamwe no kuja bararandura ibitoke basanze bigwaye igitoke mu myaka 3 heze cahora kigugwa amafaranga 2500 ubu kikaba kigugwa hagati y'amafaranga 2030 n'2050 icupa rimwe ry'ugwagwa ryagugwa amafaranga 700 ubu rigugwa hagati y'amafaranga 3000 n'amafaranga 7000 y'amarundi
Radio Indondi Culture Amagara y'abantu
Namaze kuvyumva numwanya w'inkuru ijanye n'ivyamagara y'abantu uruganda rwa Radio Indondi Culture rugwama rubashikiriza iminsi yose ya kabiri umunsi tukaba yagira kubijanye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe muganga yanonose ibyo kuvura indwara zo mu mutwe akaba narongwe igisata kiraba iby'ubuvuzi mu kigo kijejwe kuvura indwara zo mu mutwe cyo mu Kamenge mu gisagara cha Bujumbura muganga Maria Neje Kaneza akagaruka ku biciro by'imiti ivura izo ndwara kwizimbye ariko ko kuba ari bantu nikora baheza bagafashwa na leta mu kwivuza izo ndwara inkuru ijanye n'ivyamagara y'abantu uyu munsi twayiteguriwe na Claire Kankundi
Ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe nibworohereza imiryango ifise abagwayi bizo ndwara nkuko vyemezwa na muganga yanonose ivyo kuvura indwara zo mu mutwe akaba narongoye igisata kiraba ivy'ubuvuzi mu kigo kijejwe kuvura indwara zo mu mutwe co mu Kamenge CNPK muganga Marie-Neige Kaneza
turakunda kuronka abagwayi abi wabo babaherekeje batumenyesha yuko bari babamaranye imyaka atari no kuvuga ngo umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itanu imyaka bavuga bati uburyo bw'itike uburyo bwako yo imiti ivyo ntitwobivamwo kibabaje baca bababoha abagwayi baba baboshwe kugira ntibagende bakazodushikira bamaze kurenga
aha agaruka ku biciro vy'imiti usanga izimvye
imiti ntizimbutse nubwo icigaragara ko izimvye kubafisa mikoromato n'imiti ataha gafata amezi rimwe na rimwe n'imya biciye mu bushikira ngandi bwo gufatana mu mugongo abagwayi bagenda barafashwa kuri abo badafisa mikoro abo bita abantu abo nikora barinjira mu bitaro bakivuza bagataha bakazoza baranaza gutora imiti
uwo muganga gahamagarira ababona bafise ibimenyetso bimwe bimwe by'izo ndwara zo mu mutwe ko bwo kwivuza kare batararemba
kuko aba bantu bomenya yuko bakeneye ubwo bufasha hari naboza kwivuza ntibarinde barashikira iby'ubugwayi bwenyuje bw'indwara zo mu mutwe n'imisata itandukanye y'abantu ari abantu baba bariko baraba mu buzima bagenda baragira imyitwara ariko canke garara bishoboka ko ari uruju bwonyene ruri egi canke bamazemwo igihe harabagira uruhagarara kubera imirerere y'abana abo bubakanye bihindagurika ry'ibihe amakuru baza barumva yicavutu ubuzima buzimvye biravana n'abantu kuko abantu bagenda barahura n'ibihe bitoroshe bagenda bararonka ibintu bibahungabanya
muganga Marie-Neige Kaneza akavuga ko imiti yo kuvura izo ndwara ifise yamaringaruka ariko ko abagwayi baheza bagasigura igwa uko babana nazo
izongaruka tuba tuzi kwezi hakiri kare tukamenya kubaha iyo miti ku madoze iyo nico gituma nabagwaye rimwe na rimwe tugenda twabateguje tuti ukabona iki kikimenyetso uracunyaruka ugaruka tugufasha kandi kenshi na kenshi nabagwaye tubarungika bazizi tuba twabwiye tuti kuri uyu muti biragusaba kuzocukora iki rero ntibidutera impungenge kuko tuba tuzi ko inyungu bizozana ariyo nini ya gusumba
uwo muganga gahumuriza ko ubuvuzi bw'izo ndwara zo mu mutwe buriko buratera imbere ibyo tuzogaruka ko mu nkuru y'amagara y'abantu izokurikira tukadovuga kandi ibijanye n'abanonoso ivyo kuvura izo ndwara zo mu mutwe n'uruhara rwa leta mu gushikana ngo ubuvuzi no kumavurira atandukanye mu gihugu
Claire yakankundi yetugukengurukire kuri iyo nkuru ijanye n'ivyamagara y'abantu wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa yamakuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 33 ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse ko mu manuko bw'u Burundi havugwa inzoga zihafatirwa zitemewe n'amategeko aho ni nk'imakamba hafashwe izo mu bwoko bwa museri zikugwa mu gihugu kibanye cha Tanzania zafashwe kuri uyu wa mbere no mu rutana naho nyene harabafatanywe abagabo bagera kuri batatu kanyanga ivuye muri ico gihugu nyene ca Tanzania banaciriwe urubanza na sentare kokiri yo ntara kuri uyu wa mbere muri aya makuru kandi twababwiye ibijanye n'uburimyi aho ni nk'igitegwa cipampa abarimyi bacu babona ku igiciro c'amafaranga 900 bagurirwa na leta ku kiro ataco gifasha kubera ibindi bidandazwa ku isoko vyaduze muri iki gihe bagasaba kwa ayo mafaranga yoduzwa mu ruyigi naho nyene mu buseruko bw'u Burundi ho ntibasaba ibyiduzwa ry'amafaranga nyabuna basaba ko hote ba kaboneka imivyara y'ibitoki irindi ngwara ibangamiye ico gitegwa araheze imyaka irenga itatu muri ico gice abajejwe ivy'uburimyi muri iyo ntara basaba barimye kuba baratenyenya twanababwiye inkuru ijanye n'ivy'amagara y'abantu nk'uko vyama iminsi yose ya kabiri umunsi tukaba twavuze ku buvuzi bw'indwara zo mu mutwe ku bantu mwengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya mwengurukire kandi Matiyabo na Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo yabashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mugihegwa n'ibiganiro vya radio indundikirituru